Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva, haba kuri radio zanyu, kuri telefone ngendanwa cyangwa se kuri mudasobwa. Netiye ne Karekezi hano i Washington, mwese mbahaye ikaze. Ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi gifatiye ku kiganiro muri sanga mwumvise kwa gatanu, ni ikiganiro cyateguwe na mugenzi wacu Diane Nininahazwe. Mpaye ijambo muri uyu mwanya.
Urwego rujeje iperereza mu gihugu cy'u Burundi rurapfunze abaganga batanu rubagiriza kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu. Aba baganga bazira ko basavye ko agashara kabo bakora mu bitaro by'abigenga kaduzu. Amakuru y'ijwi ry'Amerika rikura mu gisata cy'ubuvuzi mu Burundi yemeza ko umuganga akora mu bitaro by'abigenga ahembwa amafaranga yaba amadolari y'Amerika 170 ku kwezi, ahandi dufatiye ku idolari rivunjwa 75,000 ku isoko yo mu Kinywabu. Abaganga batandukanye bavuganye n'ijwi ry'Amerika dutegura ikiganiro muri sanga cuno munsi, harimo abatubwiye bati aya mafaranga ni intica ntikize natashobora kumarira umuryango. Ibaze kuba wamaze imyaka irenga 5 wigira ubuganga kugira ngo utahukira kagashahara. Base kwemera kuza mu kiganiro bavuga ko ubu ikibazo cy'umushahara w'abaganga kukivugira ku maradio bisa nk'ukwiheba. Kurundi ruhande abaganga bakorera leta basanga bakorera bigenga bikigendeka. Umuganga yanonosoye kuvura muri rusangi mu Burundi akorera ibitaro vya leta akensha hembwe 470,000 amafaranga y'amarundi, ni kuvuga amadolari atagera kuri 65 ku idolari rivunje 75,000. Mu kwezi kwa 11 ko mwaka uheze urunanirwa abaganga mu Burundi, Sime Jebu kwari kwasavye ku muganga atangura umwuga ashikira ku madolari arenga 650. Ubusabe bw'urunani bugezehe turabigarukako. Ikindi juri ya Amerika ryamenye dutegura iki kiganiro nuko kuva mu kwezi kwa mbere no mwaka hari abaganga benshi bamaze gusezera ku buzi bwabo mu Burundi kwera ikibazo cy'umushahara. Hari abahinga bisigaye bigoye kuronka mu Burundi kwera iki kibazo. Hagataho abakiri mu mwuga basaba ko bagenzi babo bapfunzwe bazira gusaba iduzwa ry'umushahara barekurwa bitagenze uko bakaja muri yegere yegere. Wawundi ati igihugu ni mwarimu na muganga. Kazoza k'abaganga mu Burundi nakahe? Ikibazo cy'umushahara wabo bimeza ko ari ntica ntikize, cyabwirijwe gukemurwa gute ko wumva no mu bigenga imyidogari yose? Abakiri bato baracahurumbira ikino gisata, mbega hoho abaganga bari hanze y'igihugu bagona iki kuri kino kibazo? Tutubazo ni tumwe mutwo tugiye guca ijyanino muri isanga y'ino munsi. Natumiyemo Melance Hakizimana n'umukuru w'urunani FNSS ruhurikiyemo amasandika n'amashami yo mu gisata cy'amagara y'abantu. Iri shirahamwe ryanditse rwete ryiyamiriza ifungwa ry'abaganga basaba umushahara wisununuye. Ikaze muri isanga Melance, mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo.
Murakoze mwese na mwebwe mwiyumviriye kugira tuganire kuri kino kibazo, kandi nongera ndamutsa abariko baratwumviriza bose.
Yego, ndabisigura ko namwebwe murumva ko Idris Giza haraka gripe kateye ngaha anyangira ngo nikobera imbeho, ariko ndaza kugerageza mfise agacayi iruhande yanje karaza karansahiriza kandugiriza ijwi. Melasi, mbere ko twinjira mu kiganiro nyezi na rekamba nzembwire abatwumviriza ko nanashimye cyane yuko dusangira ikiganiro na mushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi, ariko kuvejo naragerageje no munsi na gerageje nta numwe yigeze yemera kuza muri kino kiganiro. Kujugira Amerika imiryango iruguruye ejo canke hirya yejo, bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi hakazogira ico mwifuza kuvuga kuri kino kibazo, tuzobaha ikaze kugira ngo twumve ico mugona kuko murumva yuko ari bivugwa muri ico gisata mujeje. Akabazo ka mbere Melance, nabonye urwete mwanditse mwandika mwiyamiriza ifungwa ry'abaganga batanu. Abaganga batanu bapfunzwe ni bande? Bapfunzwe ryari? Ivyo bazize mwo bitubwira?
Natwebwe byadushikiriye aho dusanzwe dukorera mu runani mpuzamasendika rwacu, batubwira yuko hariho abaganga bafunzwe bari mu bitaro bitandukanye mbere hakaba harimo nibo batwara akarere k'ubuvuzi mu ntara ya Mwaro hanyuma bakaba bari abaganga bane muri abo batanu n'abaganga basanzwe bakorera mu bitaro médecin généraliste hanyuma twumva yuko abo baganga ibyo batubwiye twumva yuko atampa barimo kugira ngo bafungwe kuko twumva icyo bavuga ikibazo cyari bariko barashyikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari kijyanwe n'umushahara nabo rero niko twari twazumvise hanyuma twegerero nkuru abasanzwe baserukira uru runani mpuzamasendika n'abakozi mu bandi tuti ntibyoguma gutyo onye reka tugire icyo tubivuze dusesangure turabe namba amategeko abyemera n'uko atabyemera hanyuma dusanga koko bararenganywa duca turasohora rino tangazo kugira ngo turabe yuko bamwe n'abandi abategetsi abo baba barabafatishije cyangwa abo baba barabafashe kugira babone yuko amategeko atari karakurikizwa ahubwo bashyira imbere ubutungane bubereye kugira ngo kira muntu wese asanzwe aba mu Burundi ntahabe abantu ubwoba ntihagire umwene gihugu ntibamwaka uburenganzira bwo kugira icyo avuze ku kintu aba yabonye kitameze neza gutyo abantu bose tubeho neza tubeho cyo kimwe
hama ni batanu harimwo utwara akarere ka Mwaro bafatiwe mu mwanya umwe bafatirwa hamwe umwe wese wamusanga ariko aravura byagenze gute
oya uko nabyumvise kuko urumva ko bari kure na kure uko nakumvise uwo onye nk'uwo mu karere ka Mwaro karere bita Fota nuko we bamufatiye i Bujumbura asanzwe umuryango we usanzwe uri Bujumbura usanga yari yamanutse kuri abo muryango afatiwe i Bujumbura mugabandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi abajeje iperereza twumvise ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzi bariko barakora bagaca babafata bagaca bagenda uko nyine bakagenda inzima yongo
ubu bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza
kugeza uno munsi nta nkuru na ntoyi turaronka itubwira yuko boba barasohotse kuko basohotse twobimenya baracari mu minwe y'iperereza kuko naryari haraciye nk'iminsi ingahe twari kumwe na bamwe mu basanzwe barongoye ishyirahamwe ry'abaganga ratubwira yuko bagifunzwe bari bafunzwe kugeza uyu munsi rero nta nkuru n'imwe irasohoka kuko basohotse byomenyekana haragace rero karenze kuri icyo kibazo
muntu mu makuru yagiye arandikwa natwe ku ijwi rya Amerika impande zitandukanye zaratwemereye ko by'ukuri bapfunzwe ariko mu makuru yagiye arandikwa n'andi natwebwe twamenye nuko bano baganga batanu badakorera gusa badakorera abigenga badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga ni gute none byagezaho n'ukorera uwigenga agira avuga ati nyongera agashara ko kera umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu Burundi
murabona ibyo ngaha mu Burundi biragoye kenshi muri abo bigenga hariho abigenga koko hariho n'abandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufite bagiye barugurura ibitaro cyangwa ayandi mavuriro ugaca usanga mubo bakoresha rero bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka bamwe bagashaka kubagira abacakara babo abashumba babo ugaca usanga rero aho rero niho bivuye ugaca usanga rero baciye baravye n'ibyicaro baba bafite mu gihugu ugaca usanga cyangwa ijwi baba bafise mu gihugu ugaca usanga bagombye ko abo bantu babakoresha ku ngugu nuko rero hariho abigenga uko nabyumvise mu mafaranga basaba hariho ibitaro bimwe bimwe byari byayatanze mbwa hariho ibindi byavuze ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko ayo mafaranga muyaronka muriko muragumuka muriko mutera akajagari mu gihugu nuko rero byagenze ku makuru twagiye turaronka ni ukuvuga hariho ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke inzira mujyamo mubereye nuko twabyumvise
murakoze cyane kuduha umuco kuri ico kibazo mugabo muti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yarangaye n'abandi banse
uko twabyumvise nuko bagize inama baravuga bati n'imiburi iburi umu médecin généraliste yohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni 2. Insiguro babihanumvise nuko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibiciro byaraduze, konsiritasi zaraduze, imiti barayidugiza uko bashaka, serivisi zose zikorerwayo zaraduze, none ni kuki ibindi biciro byoduga? Ni ukuvuga iby'umuganga wawe akora ntibiduga. Ni ukuvuga rero muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga iby'amagara y'abantu, si muri iki gisata gusa, muri rusange iby'amagara y'abantu ntibyitaweho, iby'amagara y'abantu ntibyitaweho. Ukamusanga rero abajejwe igisata cy'ubuvuzi abagikoreramo umenga n'abakozi ndibafashwe neza cyane,
ndibafashwe neza cyane. Reka munkundire Melance tuje gato ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijugi Amerika bashaka ko dusangira ikiyagwa arafisi ibibazo arafisi ivyumviro. Turahera kuri Gaddafi Goodman. Gaddafi kaze ku ijugi Amerika no muri isanga. Uherehega Gaddafi? Aho muri Kenya havugwa make.
Muri Kenya turaho turashima akazuba niko karenze, kandi abari kuvugwa ni menshi cyane bazi gusira ibibazo bitandukanye harimo cyane cyane igihugu gitegeka isi ibibazo kirimo ikibazo cyafatira isi yose isi kirimo kuvuga niko amavuga muri rusange hari ubwoba bwinshi.
Uri kuvuga izi ngingo zitandukanye zirimo kugara ibisata bimwe bimwe za Amerika?
Tubona ko twese niba dushikira na cyane cyane nk'impunzi nk'impunzi ngaha muri Kenya, impunzi ziko zirazisha mu makategori atandukanye ku buryo hari impunzi zizashobora gufashwa, hakaba n'izindi zofashwa zayabaye n'izindi zifashwa cyane zimwe bazayisanze. Umva ibintu byose birafatwa ziko bigarugira ingaruka ku bantu bose, zaba impunzi baba n'abenegihugu ndetse
kwihangana. Nuko rero uno munsi muri isanga nabazaniye Melance Hakizimana twarurunana ni FNSS ruhurikiyemo amasendika mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi. Turayaga ku ngingo zitandukanye tuvugwa muri ico gisata. Hari abaganga bari mu minwe y'iperereza kubera ko basavye akashara kabo kuduzwa, hari vyinshi arabaganga ngo batakiboneka cyane. Wowe ico baza Melance nibaza ko nawe nabikurikiranira na hagufi araza kukwishura duka ku icambo.
Ego ikibazo nubaza abo ukwanza mu muda mukizi bwa mbere ariko
amahoro neza.
Ego murakomeye?
Ego turashima, kiretse izo ngorane turimo gusa ibindi ni buke buke bisangiye n'abandi Barundi.
Ego none abaganga bahagaritswe boba basabye kubiriza agashahara, icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi novuga n'intererano noterera, urabona Uburundi buri mu kibazo cy'ubukene bivanye n'ingingo cyangwa ibihano burimo. Rero muva ko leta yari ikwiye kuzana inyigisho ku bahaba no ku bakozi bose b'abaganga usanga igihugu biri mu bantu ku bakozi bose, ikabigisha ikabasigurira ikibazo kihari gituma agashara kataduzwa. Kubera nizere yuko kubona agashara kataduzwa leta ntibigira nkana, leta igita mikoro make nayo uko biri kose irayigora aho ukuntu inaniwe. Rero inaniwe, reka n'umubyeyi abana bisaba gutaha. Uyu mubyeyi ubona kimwe inyama atakuze ibintu biteye imbere cyane, abana abandi bo mu rugo ntibocaa bavuga ngo bagende ku zindi ngo cyanke basuzugura umubyeyi cyanke bamuge ko, ahubwo bisaba atahure igihe barimwo. Nize ko atari ubugombe bwa leta bituma umushahara utaduga cyane.
Urakoze.
Ikindi nacyo leta
usongura
ikirango muhoraza navuga reka nayo isaba igerageze ibone yuko bivuye n'impamyabushobozi abaganga bafise cyangwa abakozi bose kugira ngo bose n'abandi bakozi bafise niba kamere ko kubaganga kwanza, kubera abaganga nibo igisata kitoroshe cyane. Iyo umuganga ari kavura n'inzigo akavura atameze neza nize ko n'ibitwagira ikibazo igisata cy'amagara y'abantu kiraba kikajya mu bisaka bikomeye byo kwitabwaho cyane bakabishyira imbere.
Urakoze cyane Kadafi. Mbere ko Melance atakwishura akabazo k'amatsiko, umugani w'abanyarwanda niwo bavuga akabazo k'amatsiko, aho uri ni mu ikambi?
Yego.
Ikambi yitwa gute?
Kakuma.
Kakuma. Muracari benshi Abarundi bariyo, mungana gute?
Hari Abarundi benshi cyane, hari Abarundi baba uko rikose bashika mu 2020 gutyo.
Nuko urakoze cyane hama mugabo nashaka kukwitumira kuri abo barundi bari ngaho n'abanyarwanda bumva runo runimi turabashaka ko muza muraza mu biganiro cyane cyane abapfasoni sivyo ubatubwirire twadushaka ko abapfasoni nabo bagira ijambo ku ijuri y'America turakunda abagore cyane utuzoze turabumva mu biganiro byacu ubuhoho twaranabashiriyeho na WhatsApp channel aho dushamwe ibiganiro vyacu murashobora kuza muraza mukurikira ibiganiro gukyo ntituzi
kandi namaze kwijya naje ndabakwikena cyane ndakunda kandi ndimo bakunda gose ijya cyane namaze kwijyamwo kandi ndakunda amakuru yanyu ngira amakuru ngo nimwambiye amakuru ndamubaza yabonye hehe
urakoze cyane
ari America ntibabesha ndimuza mubesha kuri iri turabemera ntimubesha
murakoze cyane Gaddafi abo bapfaso ni muri kumwe ngaho muri kakuma turabakeneye mu biganiro urakoze cyane ubwire ururanyigwe mu byurimwe ego melance utubazo twa harimo ivyumviro mugabo hari akabazo yahereye ko icyumviro cha kabikiraza kuvyara ikibazo ni mutabigaruka ko ntacu muduge kwijambo
murakoze nagira ndamushimire Kadasi kuri ibibazo abajije byo gushaka gutahura ikibazo cha mbere abajije ati koko abo bantu bafashwe kubera basabye kashehara ego kugeza uno munota turiko turavugana nizo nkuru dufise yuko bafashe kubera boba habaye inama ya PNUD hanyuma bagafundika yuko umumetse generaliste wese yohembwa imiliyoni 2 na cyane cyane mu bifata cy'abigenga hanyuma urayizamu nawe bakahembwa amafaranga atari munsi y'150 ibyo rero hariho bamwe babishyize mu ngiro n'abandi baciye bahitamo yuko afundisha abantu izo nizo nkuru twebwe mu runani mpuzamasendika yo mu gitatu cy'amagara y'abantu FNSS dufite yanavuze ati ubukene
yego
ati igihugu kirimo ubukene ati n'ibihano ingorane si ubukene turimo cyangwa si ibihano ingorane zihari ingorane zifatiye ku kiyago umumenyesha makuru agitangura yatubwiye yuko yarondeye n'uwo mu gitatu cy'amagara y'abantu kugira aze tusangire kino kiyago mugabo mwumvise ko yaje no kuvuga yuko mu gifata cy'amagara y'abantu turi n'ikibazo gifatiye ku biganiro mu kazi abo barinze bafungwa kuva igihe kitari gito amasendika ari mu gifata cy'amagara y'abantu twamadusaba kubira tuganire n'abategetsi bagutwara mugabo byaranze ntibishoboka n'ubu unye aho abo bantu bafungiwe twarumvise yuko umushikiranganji yoba yarabonanye n'utwara sendikati mejedu mugabo mu byo bavuganye nta byavuyemo kuko nta n'icyo yavuze yarakwiye kuva mu gacerere akabwira abarundi n'amakungu icyabo bantu bafungiwe kuko icyo tuzi ni uko kugeza uno munsi icyo bafungiwe atamategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku by'isiremwa abakozi bamye basaba agashahara ubu n'ubu abakozi twese dusaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba agashahara sinzi rero ukuntu bizogenda ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu iyo niyo migenderanire yamihari hagati y'umukozi n'umukoresha umushahara ni ikintu bama baganirako ati rero harakenewe inyigisho mu bantu kugira ngo leta yamiganira icyo nicyo kibuze uri kuraraba nk'aba bafashwe bagafatwa bari ku kazi hanyuma tugasanga ntiyaba ari kubaridoga bavuga ngo bakora mu gisata cy'amagara y'abantu ngo bakora mu gisata cy'ukwigisha za kaminuza ngo bariko baragenda ivyo bice biba bihari abantu babiganire n'akare igihugu n'umurima rusange ivyo bice rero biba bihari babiganire tuvugane tuti vyogenda kunuku nuku turavye kwitunga rihari
murakoze cyane
kiracabuze cyane cyo kintu batacumbise urumva n'ingorane
murakoze cyane gose Melance nsubire ku mirongo ya telefone nakira Innocent ariko ndasaba na Selemani kuguma ku murongo ndazi ko ndagufise Selemani ndahera kuri Innocent ikaze ku ijuri y'America no muri Gisanga
yego ndabumva cyane
uherere ga Innocent
gamo gisagara cha Bujumbura mu Kanyosha
akabazo kawe canke intererano twagutumiye Melance ya Kizimana n'umukuru runani FNSS ruri kemo amasendika yo mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi
tuguita FNSS
sa FNSS ego murakoze ku ego duka ku ijambo Innocent
nimba aye abaganga bakwiye kuja hamwe sendika yabo bakavuga ati reka dusabe umushahara ukwiye nimba babonye bajya bahembwe ajya amahera ari mu bindi bihugu ntibocha bavuga nabo ngo biyadukize ngo basabe umushahara ngo banganye n'abariya nabo maze kuraba n'ahantu hakaze n'igihugu ingene cyifashe hama bakaja hamwe bagasaba ako gashahara kubera gashahara abaganga bahembwa mu Burundi ni gato cyane hama nkunga kuvuga ati nimba abo baganga bafunzwe nibarabe nyine bafungurwe babagire igongwe hama isendika y'abaganga icica hamwe itorere icyo kibazo kuko duherereye kuraba hano mu Burundi icyo kibazo cy'abaganga n'umushahara wabo bahembwa umushahara muto ugereranije kuraba nabo bigenga no mu bindi bihugu barakwiye kuja hamwe rero isendika y'abaganga bige icyo kibazo hama barabe n'ingene bokoze bagenzi babo kuko ngaha mu Burundi ntibotira yegeregera ari abaganga batatu kandi bose bari muri sendika imwe batabigiye inama umva rero ntibarabe baca inama babakureyo hama rero babone gusaba ako kantu bashaka si abaganga gusa ari n'abigisha bose
urakoze
agashahara kabarika hama leta nayo ibone gukemura icyo kibazo
ugira umunsi mwiza sivyo
ego namwe mwakoze kuduhamagara ku cyo cy'Amerika
ego melanse mu nkundire muraza kubwira icyo muvuze ku byo ino savuze mugabo mbanze na kiri na Selemani Kimburu kugira ngo muce mwakirira ibibazo bibicori icari mu Kimburu ikaze ku cyo cy'Amerika
ego makoze ndio atuvuga na magazi ku mugabo mukuru w'intara ya Muhinga inerano tsise nuko mu byukuri ugiye kuraba ayigigu ngene igigu kimeze abo baganga ntibari kuba ngombwa yuko busaba uyu mushahara kandi bafite aho batwarigwa bafite aho batwarigwa mu mateko basaba batwarigwa aho batwarigwa ntibitaga ngombwa yuko basaba umushahara ku nguvu tubakiri igihugu kitafite amategeko kuko barize bisaba yuko abo baganga nyine bavuga ati bajya muri iyo sendika ibarongoye ega murabe muri agashahara kuri leta batwongeza umushahara kuko niba tubafata umushahara uhembwa mu gihugu cy'u Burundi bawugeranye n'umushahara uhembwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika vrema sivyo nabo bakuba arigenza nabi
ntavuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ako n'akarorero ndiko ndaguha kuko amafaranga umuganga akorera Tanzania mu gihugu kibanza Tanzania amafaranga ahembwa mu gihugu cy'u Burundi
urakoze cyane ego ugira umunsi mwiza ngaho i Muyinga utaramukiriza abanyamuyinga
abanyamuyinga bose barakomeye n'akavura karagwa nta ngorane nta kibazo
urakoze
Muyinga ni nyabagendwa intara ya Muyinga ni nyabagendwa nta ngorane n'imwe ihari
urakoze mugenzi ugira umunsi mwiza
sawa murakoze
ego melance ivyumviro harimo utubazo harimo ivyumviro kwa Inosa na kwa Kimburu mu bishurire rimwe
ego murakoze ego Inosa yatanguye aravuga ati abaganga barakwiye kuja hamwe bagasaba ibishoboka Jeff nibaza rero yuko batoba baragiye hamwe nico gituma bahurikiye mwishira hamwe icyo twita sendika bahurikiye mu sendika baragiye hamwe bararaba uko bimeze hajya nuko uno munsi turiko tuvuga abaganga bo twita lemetse hajya igisata cy'amagara y'abantu kigizwe n'imigwi myinshi naho uno munsi turiko tuvuga uyu mugwi waba bafunzwe iyo migwi yose irafise inani usanga ihuriramo canke amashirahamwe usanga ahuriramo kuko ijwi ry'umwe riragoye kugira ngo rishike kure nico gituma rero bavuga bati tuje hamwe baragiye hamwe rero barafundika bati tugire iki n'iki n'iki hanyuma abatabizi ntibihe umushahara ku ngugu nico gituma hariho inzego zijejwe ibiganiro no mu bisata cy'amagara y'abantu hariho imigwi icyo ari ibiganiro mu kazi icyo gihe rero ibibazo byose ubu afite ikibazo niyo bicishe ntabo rero bavuga bati aba bantu bariko baratubogereye bagiye kure baca babizana muri iyo migwi icyo ibiganiro bakaganira mugabo nababwiye mu bisata cy'amagara y'abantu turafite ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi abafunzwe rero bati bofungurwa nibyo dusaba nta kindi dusaba ko bofungurwa hanyuma baganire ku bijanye n'ako gashahara iyumvire uno munsi akazi
kajanye no kuvura ubutakazi ntakaze muga ukaza rakaze cyangwa umaze kugwara cyangwa akagwaza haramaze kumenya ikintu kamera iyumvire rero umaze iminsi ngahe ari yuri hanyuma ukwezi guheze nuronke n'icyo ushobora gufashisha umuryango hanyuma bagacabona kumenga n'ibintu bisanzwe umuntu ntavuge ibyo rero biragoye kutavuga kandi bavuga ngo hakora mu nda waraye inzara biragoye rero kwadoheza ngo akore neza hanyuma aba bakeneye ibikorwa by'abajejwe kuvura kugira babironke neza
nurakoze cyane
Selemani Selemani yavuze ati atubwo igihugu kimeze ati ntibyari bikwiye yuko basaba umushahara w'umurengera jewe aha noca ntwenga umushahara w'umurengera basabye n'amafaranga angahe aho turavye no mu karere bavuze bati imiliyoni 2 ku muntu yize imyaka indu canke irenga imiliyoni 2 aho twovuga ko ari amafaranga y'umurengera reka noneho tumvise yuko hari inzego bishobora gucamwo bakaganira bakavugana bati byogenda ukuntu mu gihe rero ababa barongoye mwene ibyo bitaro baba bumva ico ari co ibiganiro harya rero ikiganiro naho bagisuzugura nico cyonyine gishobora kuzana inyishu sagasho sukubera mu babafunze ico kibazo kidoca gihera eka aho ukizana icuka kibi kigatuma basigaye bagura nabi ntitwumva rero yuko bafata abari ku kazi bakavuga ko barimo bariko baronona umutekano w'igihugu kandi ko baba bariko bakora ibyo
bigiye
ingorane zishikiye mugenzawe Selema ingorane zishikiwe mugenzawe bawishyira mu kibanza ciwe imbere y'uko uvuga uti mbona yuko byogenda ukuntu umushahara rero bahembwe umushahara muto cyane uravye ibindi bihugu ukuntu bahemba ninacyo bituma navuze nti nibaje hamwe igihugu n'umurima rusange abatware n'abatwagwa tuvugane ukuntu ibyo bice bihari ukuntu byogabanganywa neza tukubaka igihugu cyacu nakare nta munyamahanga azoza kukitwubakira
mgarutse gatonya inkuru y'umwana isubira inyuma aya makuru nayo yuko ngo Dr. Aimable ndabereye atwara simejebe ni nurunani rw'abaganga bita ba generaliste mu Burundi nawe atawuzi irengero
ry'isendika nihuriro ni sendika y'abaganga ni tuvuga ko ni sendika y'abaganga runani ni kuvuga yuko abahahuriramo amasendika menshi
amakuru yuko nawe nyene atawuzi irengero giwe byo bari byo canke ni ya makuru yo kumbuga ngurukana mumenye rimwe na rimwe baca bashiramo
nticuraronka neza ubuduha inkuru mugabo ndatwebwe twavyumvise biciye ku rubuga ngurukana bumenyi hanyuma abo twaciye hose twabajije nitwigeze turonka ubitubwira neza kandi ico mugabo ikihari nuko twanashitse ahasanzwe akorera ntitwamubonye kandi n'amatelefoni yiwe yose yarazimije bishobora gushika rero nabo nyine ko ashobora kuba yafashe kuko ntitubona icyo ari gusha gituma telefone ziwe zose zizima kandi ntashike no ku kazi
niho hagira icyo mumenya ku makuru mashasha yuko aho yoba aherereye n'uko byaba byifashe ngira ngo muraza kutubwira kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika tuze kubabwira aho bizaba bigeze
turamushimiye mugenzi wacu Diane ninahazwe n'umutumire we uyu munsi ndetse namwe mwese mwa telefonye mutanga ibibazo n'ibitekerezo kuri iki kibazo namwe juti mwatwumvise nongiye kubashimira ngira nti murakarama
dusangire ijambo
Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza cyangwa lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi ry'Amerika.